iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikaze mwese muri aya makuru kuri radio ijwi rya Amerika, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ingingo z'ingenzi z'aya makuru: Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kunenga ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubw'u Burundi kutubahiriza bumwe mu burenganzira bwa muntu. Muri Uganda, abasesenguzi baravuga iki ku gisa n'urujijo Perezida Yoweri Museveni wa Uganda n'umuhungu we Jenerali Muhoozi Kainerugaba bakomeje guteza ku rubuga rwa politiki? Naho mu mahanga, umuryango w'abibumbye batangaje ko hatabaye iperereza ku byaha byabaye mu ntara ya Tigray, amahoro muri aka gace ashobora kutaramba. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru turahera kwavugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugezwaho na Aloys Bigirimana.
Turahera muri Somalia. Igisirikare cha Somalia kivuga ko cishe abagwanyi batanu ba Al-Shabaab mu bikorwa bya gisirikare cyakoze mu turere dutandukanye two mu ntara ya Lower Juba. Radio ya Leta ikorera i Mogadishu yanditse ku rubuga rwayo rwa internet ko igisirikare cyafashe n'umutegetsi wo hejuru muri uyo muhari. Ariko iyo radio ntiyatanze umwidondoro canke ipete y'uwo mutegetsi wa Al-Shabaab yafatiwe muri ibyo bitero. Eka na Al-Shabaab ntirabeshuza canke ngo yemeze ibyashikirijwe ni gisirikare cha Somalia. Ibi bitero biri mwisekeza ryo kugwanya Al-Shabaab. Leta ya Somalia irimwo mu bumanuko bushira hagati bwa Somalia. Byitezwe ko vuba ibyo bitero bizotandukira mu mareta aherereye muri ako karere nka South West hamwe na Jubaland, aho uwo muhari ugenzura ibice bitari bike. Mu gatondo kejo kwa gatatu nyene, umushikiranganji wa Somalia wo kwivuna abansi Abdikadir Mohamed Nur yavuze ko mu mezi aheze igisirikare cha Somalia cishe abagwanyi hafi ibihumbi bitatu kuva iryosekeza kuri Al-Shabaab bitangujwe mu kwezi k'umunani umwaka wa 2022. Amakuru kuri Afrika kandi abahinga bishiramwe mpuzamakungu ONI baragabisha ko amahoro mu ntara ya Tigray yo mu buraruko bwa Ethiopia atazorama mu gihe ubwicanyi bwakozwe mu myaka ibiri irenga y'intambara utaratohozwa ko kandi ababukoze ngo babihanigwe. Abahinga batatu ba komisiyon ya ONI ijejwe agateka ka muntu kuri Ethiopia baratanze raporo y'ivyo batohoje mu kanama ka ONI kajejwe agateka ka muntu i Geneve ku munsi wa kabiri. Barashima amasezerano yasinywe ku itariki ya kabiri y'ukwezi kw'11 yarangije intambara hagati ya Leta ya Ethiopia n'inteko za TPLF. Mohamed Chande Otumane, umukuru w'iyo komisiyo, yavuze ko kuva aho ayo masezerano asinyiwe, akarere karonse agahengwe k'intambara. Yavuze ko intambara yamaze imyaka ibiri yakoze ku buzima bw'amamiliyoni y'abakenyezi, abagabo n'abana bo mu ntara za Tigray, Afar na Amhari mu buraruko bwa Ethiopia.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru yerekeye abimukira batanu bamuka muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara barazamye mu mazi, abandi 28 baraburirwa irengero ejo ku munsi wa gatatu. Abaharanira agateka ka muntu bavuga ko ibi byabaye inyuma y'aho ubwato barimwo kibiye mu nkengera z'amazi za Tunisia. Romdane Ben Amor wo mu ishyirahamwe ryo muri Tunisia riharanira agateka ka muntu yavuze ko ubwo bwato bwari bupakiye abantu 38 ahanini bamuka muri Cote d'Ivoire. Ubwo bwato bwandurutse buva ku nkengera z'igisagara cya Sfax muri Tunisia bwerekeza mu izinga rya Lampedusa mu Butaliyano. Iri sanganya ribaye haheze ukwezi Perezida wa Tunisia Kais Saied ashikirije amajambo aturira y'urwanko yagiriza bimukira bava mu karere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara kuba aribo batera imidugararo n'ubwicanyi mu gihugu ciwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Evugwa hanze y'umugabane wa Afrika, ikigega mpuzamakungu FMI hamwe na Ukraine byarumvikanye ku ngurane nshasha y'amafaranga azofasha gusahiriza ikigega cya leta cyasinzikajwe n'intambara n'Uburusiya. Iyo mfashanyo ingana imiliyaridi 15 n'ibice bitandatu z'amadolari. Umushikiranganji wa Ukraine w'ikigega yavuze ejo kwa gatatu ko yateye akamu amakungu n'ibihugu bicuditse gufasha no gusanura ibyasambuwe n'intambara. Leta ya Ukraine iri mu bibazo by'ubukene bw'amafaranga bivanye n'uko intambara yasize ikigega cya leta cyera. Leta ikabibeshejweho n'imfashanyo mu kuriha pansiyo z'abakukuruke n'imishahara y'abakozi ndetse n'ibikorwa byayo bya misi yose.
Aloyzi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19.22. Ushobora kandi kumva ibiganiro byacu kuri Weshatu Radio yacu voa.com, urubuga rwacu, naho ku rubuga rwa Facebook, YouTube na Instagram udusanga kuri @voaradio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isayindwi gushika isayindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashinja ubutegetsi bw'u Rwanda kutubahiriza bumwe mu burenganzira bwa muntu. Ibyo bikubiye muri raporo igaragaza uko iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ryari ryifashe mu gihugu mu mwaka ushize w'2022. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima aratubwira muri make ibikubiye muri iyo raporo.
Ni raporo ngaruka mwaka isuzuma uko ibihugu byitwaye mu kubahiriza ingingo zinyuranye zirebana n'uburenganzira bwa muntu, igakorwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Ku byerekeye u Rwanda, iyi raporo ivuga ko hari ibihamya byizewe by'uko mu mwaka ushize w'2022 mu gihugu hagaragaye ibikorwa by'icwa riciye ukubiri n'amategeko, iyicarubozo cyangwa imigirire itesha agaciro ikiremwa muntu bigizwemo uruhare n'inzego za leta. Hari kandi imiterere mibi y'ahafungirwa abantu ishobora guhitana ubuzima bwabo, ifungwa riciye ukubiri n'amategeko, imfungwa za politiki, ihohoterwa nyambukiranyamipaka rikorerwa abantu bari hanze y'igihugu riri mu bwicanyi ishimutwa n'urundi rugomo. Raporo kandi ivuga ko mu gihugu hagaragaye inzitizi zikomeye zibuza ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'ubwitangazamakuru, harimo gutabwa muri yombi kw'abanyamakuru nta mpamvu zifatika cyangwa iburanishwa ryabo. Iyo raporo kandi igaragaza ko mu Rwanda mu 2022 byagaragaye ko hakiri inzitizi zikomeye ariko zidafitiwe impamvu zibuza abantu kwitabira ibikorwa bya politiki. Kwicwa riciye ukubiri n'amategeko, iyi raporo ivuga ko hari inkuru nyinshi zatangajwe mu binyamakuru by'imbere mu gihugu no ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko igipolisi kisha abantu benshi mu gihe babaga bafunze cyangwa mu gihe barimo guhunga gutabwa muri yombi cyangwa batoroka kasho. Ikavuga ko abakurikirana ibijyanye n'uburenganzira batanze amakuru kuho polisi n'abasirikare bisha abantu bakekwaho ubujura. Nko mu murenge wa Gatumba ho mu karere ka Ngororero, iyi raporo ivuga ko mu kwezi kwa cyenda igipolisi kisha umugabo azira kugerageza guhunga ubwo cyajyaga kumuta muri yombi. Nyamara raporo ikavuga ko nta raporo z'iperereza zigeze zitangazwa kuri ubwo bwicanyi. Ku bijyanye no kuburirwa irengero kw'abantu, iyi raporo ivuga ko mu mwaka w'2022 nta raporo nshya z'izimizwa ry'abantu bikozwe cyangwa bigizwemo uruhare n'abategetsi bo muri leta zagaragaye. Nyamara ikavuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda butateye intambwe mu gukora no kurangiza amaperereza ku bantu bakomeye babuze mu myaka yari yabanje. Aho raporo ikagaruka ku mazina y'ababuriwe irengero bamenyekanye barimo Umusizi Bahati Inosa, abanyapolitiki batavugaga rumwe n'ubutegetsi nka Boniface Twagirimana, Vena Abayisenga na Eugene Ndereyimana. Raporo kandi inagaruka ku rupfu rw'umuhanzi rurangiranwa Kizito Mihigo wapfuye mu 2020, ikavuga ko leta itakoze ibihagije no mu gihe gikwiriye ku bijyanye n'amaperereza aciye mu mucyo ku cyateye urupfu rwe. Ibyo raporo ivuga ko ari nako byagenze ku mfu z'abanyapolitiki benshi batavugaga rumwe n'ubutegetsi zabaye mu myaka yari yabanje, nk'urwa Anselme Mutuyimana wo mu ishyaka FDU Inkingi rwabaye mu 2019. Kubijyanye n'icarubozo naho raporo ya leta ya Amerika ivuga ko hari aho abategetsi bagiye bavugaho gukorera icarubozo imfungwa. Ikavuga ko mu kwezi kwa mbere umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné wamenyekanye nka Cyuma Hassani yavuze ko ahora kubitwa kenshi n'abakozi ba gereza aho afungiye. Umunyamakuru Nyensi Nkusu w'Imana nawe yatangaje ko yakorewe isaka rikojeje isoni n'abakozi benshi b'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa ubwo yajyaga gusura Cyuma kuri gereza. Raporo kandi ivuga ko mu kwezi kwa gatanu kwa 2022 Aimable Karasira wamenyekanye cyane ku muyoboro wa YouTube nkunenga ubutegetsi, nawe yavuze ko abategetsi ba gereza ya Mageragere bamukangishije ko azicwa inama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango Commonwealth yendaga kubera mu gihugu mu kwezi kwakurikiyeho nirangira. Iyi raporo inavuga ko muri uyu mwaka w'2022 indorerezi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje gutanga amakuru ko igipolisi gikoresha icarubozo n'ibindi bikorwa by'ubugome bitesha agaciro ikiremwa muntu mu rwego rwo gutera ubwoba no gukura amakuru mu bantu bafungiwe muri za gereza zitemewe. Raporo ikavuga ko nubwo rya bitegeko nshinga ndetse n'andi mategeko biteganya ibihano biremereye bishobora no kugeza ku gufunga ubuzima bwose kuwakoreye abantu icarubozo, nta rubanza rwamenyekanye rw'ababuranishijwe kuri ibi bikorwa mu mwaka wose. Muri make hari ingingo iyi raporo ndende ishima ku Rwanda rwatewe intambwe zirimo nk'izijyanye no kurwanya ruswa mu nzego za leta, aho hari abategetsi n'abakozi mu nzego za leta bagiye bacirwa imanza abandi bakirukanwa mu kazi biturutse ku byaha bya ruswa. Nyamara muri rusange ikagaragaza ko hakiri ingorane mu bijyanye n'uburenganzira ku bwisanzure mu gutanga ibitekerezo ndetse no mu bya politiki.
Kuri ibi Amerika ishinja u Rwanda birimo gufungwa bidakurikije amategeko. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda amaze kuvugana n'umuvugizi w'inkiko muri icyo gihugu Bwana Harrison Mutabazi abanza kumubaza icyo u Rwanda rubivugaho.
Dosiye iba yaratutse mu bugenzacyaha ikaregerwa ikoherezwa mu bushinjacyaha. Hanyuma ubushinjacyaha ntabwo bushobora gufata umuntu ngo bumwohereze muri gereza butabanje kumuregera urukiko. Hanyuma urukiko narwo iyo ruregewe ntabwo rufata ngo kuko rwaregeye n'umushinjacyaha ngo ruhite rufata icyemezo rwohereza umuntu muri gereza. Rurabanza rugasuzuma rukareba niba hari impamvu zikomeye zigomba gushingirwaho zatuma umuntu akekwa icyaha. Icyo ni cyo kintu cya mbere basuzuma. Hanyuma rugasuzuma niba hari impamvu zashingirwaho zituma umuntu afungwa by'agateganyo. Kubera ko itegeko rivuga ko ihama ari uko umuntu akurikiranwa ari hanze, kandi hari benshi cyane mujya mwumva baba bafunguwe bagakurikirana bari hanze benshi, ariko hari n'abandi bafungwa by'agateganyo byemejwe n'urukiko kubera impamvu runaka. Iya mbere wenda ndaza kuvuga ni ngishe, ariko ndavuga mu nkeya, gutinya ko yasibanganya ibimenyetso. Iya kabiri, gutinya ko yaturuka ubutabera. Iya gatatu, gutinya ko wenda nawe ubwe ashobora gukora iki, kugirwa nabi. Gutinya ko wenda ashobora gukora iki, ashobora kota igitutu abatanga buhamya n'abandi kugira ngo wenda bisubireho cyangwa ntibatange amakuru yagomba, n'ibindi byinshi cyane. So ibi byose bishingirwaho kugira ngo umuntu afungwe by'agateganyo. Ikindi, urubanza rwemeza ko umuntu afungwe by'agateganyo cyangwa afungwe by'agateganyo rurandikwa mu mizi, to ni ukuvuga ko mu ngingo zose zigize urubanza rukaba runasobanuwe. Icya kabiri, ubwo urubanza ko akenshi ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo bihera mu nkiko z'ibanze, ufunzwe by'agateganyo aba afite uburenganzira bw'uko yajurira mu rukiko rwisumbuye. Murabikujya mukabyumva ko hari aba bajuriye bakemeza ko bafungure by'agateganyo, wenda urukiko rwisumbuye ukabyemeza, cyangwa se yaba yafunguwe ubushinjacyaha bukajurira wenda urukiko rwisumbuye ugasanga ko atari gomba gufungura ukamufunga. So murumva ko iyo procedure yose ibaho igakurikizwa igakorwa. So rero abantu bavuga ngo abafungirwa abafunga abantu nta mpamvu zihari cyangwa bitanyuze mu buryo bw'ukujya amategeko,
iyo raporo inavuga ngo ikibazo za politike, ikibazo z'abanyamakuru,
naho abantu bose barangana imbere y'amategeko. Iyo umuntu azanwe mu rukiko azana mu rukiko ntawe ureba ngo uyu nguyu ni kanaka uyu ni kanaka, uyo kugira afatwa nk'umwe mu gihe cyose. Ikindi cya kabiri, afatwa nk'umwere kugeza ahamijwe icyaha n'amategeko. Ariko ibireke n'ifungwa y'agateganyo biteganywa n'amategeko kandi birubahirizwa muri rusange. So nta na hamwe inkiko zishingira ngo kubera ko uyu kanaka yangwa ngo umufatire icyemezo gitandukanye n'ibindi. Abafatiwe ibyemezo urebye imanza zabo ziba ibyemezo byafashwe biba bihuye n'abandi bafatiwe ibyemezo muri circumstances zijya gusa cyangwa impamvu cyangwa ashida ntawe bishingirwa. So rero abafite ukuntu babivuga muri uburyo sinza ahantu babihera muri rusange ariko ababyifuza yeke niburanisha imanza y'ifunga n'ifunga y'agateganyo n'izindi manza zose ziburanishwa mu nkiko zikaburanishwa mu cyumba kiburanisha ku mugaragaro keretse yo urukiko rwabonye hari impamvu ziteko n'amategeko kugira ngo ube muhezo ariko nta na rimwe abantu baba hejwe kugira ngo baze bakurikirane so ubifuza wese yaza akicara agakurikirana nk'uko mujye munabikurikirana nk'abanyamakuru itegeko nshinga amategeko tugendera cyangwa by'ikintu n'imburashize y'imanza y'abinshinja bya cyangwa izimunizo z'abantu ateganya ukuntu icyemezo cy'umucamanza kigomba kuba cyanditse ingingo cyangwa ibice bigize urubanza so rero nta nahantu umucamanza yabinyura iruhande ngo wenda afate icyemezo kinyuranyije n'itegeko riteganya so abyandika muri ubu buryo kugira ngo n'uwariwe wese abe yabisoma kugira ngo akore iki abyumve amenye n'impamvu yashyizeho ikindi n'imanza zacu ziratangazwa ubungubu inyinshi zishyira kuri website uwo ari we wese ujya ushaka kujya ku rubuga rw'urukiko rw'ikirenga cyangwa n'ahandi ashobora kujyaho akabibona akamenya n'urubanza rwaciwe gutya rwaburanishwe gutya impamvu zashingiwe ko umuntu afungwa n'izi
Bwana Harrison Mutabazi, umuvugizi w'inkiko mu Rwanda, kuri mikoro ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Tuve mu Rwanda, tujye mu Burundi. Eloge Wilikaneza atubwire muri make icyo raporo nk'iyi y'Amerika noneho ivuga ku Burundi.
Mu bijyanye n'ubwicanyi icyo cyegeranyo kivuga ko bamwe mu rwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure abapolisi abakozi b'igisata kigendereza n'abasirikare ariko bo inshuro z'imbarwa bishe abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke naho abantu bagerageje gukora ivyo barekurirwa n'amategeko icyo cyegeranyo cibutsa ko mu kwa munani 2022 ishirahamwe ry'igiteka rikorera mu buhungiro ryari rimaze kubona abantu 232 bari bamaze kwicwa mu gihe umwaka w'imbere yaho hari hagandaguwe 405 Ligiteka n'indi mirwi ihani agateka kazi na muntu ntibahuriza kubitigiri ariko biragoye cyane kumenya ibiharuro by'ukuri nyezi nabitewe n'uko leta yankigisata cyaboni n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu kwishikira ku rubuga gutohoza niko abanditse ico cegeranyo bavuga iruhande y'ibi ico cegeranyo kivuga ko ibiziga byakomeje gutorwa hirya no hino mu gihugu abategetsi bagahitamo kubifuba atamatohoza banje kuba bitwaje ko bishobora gutera indwara abanyagihugu kubera ataburuhukiro bwo kubikamwa abapfuye buba buri hafi yaho byatowe aha banditse raporo bibutsa ko mu cegeranyo cha Human Rights Watch cyo mu kwa gatanu umwaka uheze byagaragaye ko imbonera kure ya polisi n'abakozi bigendereza bishe barafungira abantu busa bongera barabarezi gufa hejuru yo gutoteza no guhama abanywanyi imigambwe itavuganwe n'ubutegetsi hamwe n'abikekwa gukorana n'imirwi y'abarobere mugabo bamwe mu ndongozi zo hasi za CNDD-FDD bararyojwe ivyo bakoze kandi imbonera kure zihabwa gasopo ko zibwirizwa kubazwa kugatwe kazo ibyaha ziregwa niko ico cegeranyo gisigura iyo raporo yivuga ko hari abantu batari bake banyurujwe bamwe bamaze kugera mu minwe y'inzego z'umutekano abandi bahagaritswe n'ibisata bitazwi mugabo ko bigoye kumenya uko bangana kubera amashyirahamwe yigenga abahanya agateka kazi na muntu hamwe n'abahinga badafite umwitegemzo wo gutohoza mu byerekeye abantu babarizwa igufa igisata cya ONU kigwanya ayo mabi cyemeje ko kuva mu 2017 leta y'u Burundi yananye kucishura ku bantu catohoje ko babarizwa igufa naho imbonera kure ya polisi n'abakozi b'iperereza nibo bashyirwa mu majwi rwose mu gihe ku rundi ruhande abajejwe intwaro bamwe bamwe bagirizwa kuba barakubaguye barafunga abatinganyi bahawe impigi n'abajejwe umutekano iyo raporo imenyesha ko mu mabohero 8 ku 11 y'u Burundi abafungwa babayeho bacucikiranye mu gihugu kugera ku 23 kwa 8 umwaka uheze hari abanyororo 12 754 kandi inzu z'imbohe zagenewe kwakira batarenga 4294 imfungwa za politike n'ahamashyirahamwe yaharanira agateka kazi na muntu aziharura mu 100 icyegeranyo cya leta ya Amerika kivuga ko ibitigiri kanuni bigoye kumenyekana na rya leta y'u Burundi yiregura ko atabantu bafungwa bazira politike igashima kubegeka ko ibyaha byo guhungabanya umutekano imigumuko no gukorana n'imirwi y'abarobere na CNDH barahawe amahirwe yo kuja mu busho bwose mbere no kugera ku bantu boba bafungiwe politike kugera mu busho bw'iperereza buzwi mugabo ubwinyegeje ntibabukubiserura bwe niko iyo raporo yongera ko mubafashwe bikekwa gukorana n'imirwi y'abarobere ico cegeranyo kigaruka kuri Florian Irangabiye akorera radio igicaniro yavukiye mu mahanga akaba yafashwe mu mpera za kwa munani yaroye kuramutse umuryango uwo mukenyezi w'abana babiri yanegetswe ko icaha co kunegera igihugu kibanye cy'u Rwanda maze imyaka irenga 8 bamwo ubu imigenderanire yacu no Burundi riko ryanagurwa kuva president Ndayishimiye yaroye ku butegetsi iyo raporo ivuga ko abategetsi b'u Burundi badahengeshanya gusaba u Rwanda kwarumukira abantu bagirizwa kwa ajibu tegeti jabu li juwemo mwimbi na chumina kata anuba chapa mungila murugwanda wa mwaka nyene mwijanya nisa kawa polisi imbo ni nakure na bako zipereza wagrizu wakuba wala sahu ye mmazu walo ye gusaka mwohe juru yukubikora tabu tunga nebuguwa hili juwem tulete mwihugu hagati yora poro igaru kwa kubikoro kwa zimbo ni nakure muri Kongo yisu nda izato ho juwe na wahinga waoni ivuga koku vamuna ngozu kwa chumina kabili mwimbi na minongi vinari mwe zaheri keja wa sirikare murikivu yepo baki ifatanya ni mwe mwirugu yaba Kongo mani mkugwanya inye shamba za rwezi tabara muhari urugwanya muri aho gace k'ubuseruko bwa Kongo urutonde rw'amabi bagirizwa ni rurerure rukaba rurimwo ubwicanyi ndengera butungane yo gusahura no kunyaga abanyagihugu hatibagiwe kubakoresha bucakara iyo raporo inagaruka ku bwigenge bw'itangazamakuru gushikiriza ivyiyumviro no gukorera hamwe mu mashirahamwe ivuga ko abanyamakuru baburabuzwa bakankirwa gukora ku bibazo vyerekeye agateka kazina muntu ibiturire n'umutekano canke naho bagasabwa kubanza gusaba impusha abajejwe intwaro leta ihonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru iciye kuri sense ikigubundi cyigenga gicungera itangazamakuru ariko ubu benshi babona ko cahindutse igikoresho c'ubutegetsi kandi co twigitutu n'abanyepolitike niko iyo raporo ishimangira ikicegeranyo cemeza ko mu vyerekeye ukwishira hamwe mu migambwe vyemewe mu Burundi gusa abanywanyi b'imigambwe itavuganwe n'ubutegetsi cyane cyane senere baricwa bakabarezwa igufa abandi bagafungirwa ubusa begetswe ko ivyaha bitandukanye mu gihe imigambwe icuditse na CNDD-FDD yikora atanko manzi ishyirahamwe Parseme mu cegeranyo co mu kwa gatandatu yerekanye ko imigambwe myinshi yahisemwo kwiyunga na CNDD-FDD canke kuba nirumve ko kugira yirindi ingorane canke naho ironka amaronko harimwo utuzi ku banywanyi bayo niko banditse raporo bavuga mu gisata c'urwanyi biturire utwigoro twa president Ndayishimiye twahindutse amajambo gusa no kwizagira kuko batabikorwa biboneka vyabaye niko ico cegeranyo ikomeza kivuga kikongera koko ukuronka kazi utari umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi canke ngo banze kubujakarira ariko igoye muri ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika nta mutegetsi w'umurundi yari bwaboneke kugira gica shikirije igihe twakora inkuru ariko mu myaka iheze mbere no mu nama yaherukamwe ku cicaro ca ONU New York muri Amerika president Ndayishimiye yasiguye ko atahonyango ajya gateka kazi na muntu ririho mu gihugu ciwe imbere yaho yari yabwiye ibinyamakuru bya Faransa RFI na France 24 ko abarundi bavugwa ko banyurujwe bashobora kuba bibereye mu mahanga ibizabaje cyane amashirahamwe yigenga y'abarundi na mpuzamakungu yamubona mu cyizere akija ku butegetsi eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze loje wirika neza na none nibutse ku ijwi rya Amerika ikigerageza gushaka inzego z'ubutegetsi z'u Burundi zivuga kuri iki cyegeranyo nibidukundira turabibagezaho mu makuru yacu ataha tugumaho mu Burundi aho ejo kuwa gatatu wari umunsi mpuzamahanga wahariwe amazi mu Burundi mu ntara ya Makamba bagera kuri 52% baracyanywa amazi mabi inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi dusomerwa na Thierry Vendayishimiye uri i Kigali mu Rwanda
mu ntara ya Makamba abashobora gukoresha amazi meza bari hagati ya 52 na 65%. Benshi n'ababa ku migwa mikuru y'amakomine canke intara mu mitumba harahusanga umutumba wose uba ko abantu bagera ku 2000 atabombo ry'amazi bafise canke bakarisangira ririmwe. Niyo gushima Dainesi n'umwigeme w'Inyange muri komine Makamba bavoma amazi ku buhonga bwo mu kidumbugu.
Rero hantu hahurira ubutumba bubiri buhurira kuryo voma rimwe rero tugiye kuvoma turashaka gusanga abantu ari benshi tukarindira gose mbere ugasanga abantu benshi bariko barashwanira umwe ngo ntanga undi ngo ntanga kuko hari n'amazi make mpa ingenda ko ari minota irenga 20 bivanyeho n'abantu sanzeho hari isaha ishobora guhera Lyon nkabishize tukagenda kuvoma bwije hari ngiye samwe yazigero zikira tutaravayo n'isaha zizika kwira unatashika n'amazi muhira
no ku mutumba wa Nyankara aho nyene Makamba nico kimwe
cese dike mu gihe cy'ishe bantumye amazi ndagenda nk'iminota minota 20 ngiye kuyavoma ku buhonga nkagaruka indi minota 20 dufate iminota yose ngenda n'40 mu gihe cy'iki hubera amazi aba yaza buke buke baratonda abantu ugasanga ni benshi umuntu agiye saa 10 akava isaha imwe.
Emmanuel Nyandwi wo ku mutumba Nyamatugu Imakamba nyine ati hari amazi yo ku mabombo akama muci duca tuvoma ayimbizi ayo nayo akamye twikora ku mwonga
ayo tuyavoma mu mutwonga kayitwa dukoresha kuva na kare tukivutse imbwawo muci rimwe rimwe arashobora gukama tukaje tuza kuvoma rukuzira
muri karitsiye Nyaburumba yo ku mugwa mukuru wa Makamba naho nyine nta mazi bafise bimbye ibinogo bavoma mwamazi
Tebwe mu bisanzwe amazi dukoresha amazi y'ibinogo kubera nta mazi ya jide zarahashika amazi y'ibinogo kugira yaronke wimbisha ikinogo nk'icimetero 5 cyangwa 6 turonka ayo mazi aya hasi meza kuna amazi nayo gutekesha gusa no kwiyoga naho nyamanza kuyashusha
ayo mazi yo mu binogo canke mu myonga abarimwe bicafu abayakoresha abagahanurwa kubanza kuyateka ariko benshi bagira bati udukwi twarazimbye nta nkwizo guteka nizo gushusha amazi tworonka bagaca bayanywa uko bayavomye mu mashuri yo mu ntara ya Makamba naho nyene amazi ndi kibazo gikomeye ku mashuri agera ku 440 yo muri iyi ntara 328 usanga ata amazi afise canke bakaba barabubakiye ayo mazi ariko atani marikoroka bituma rero abanyeshure batekera yo banywa canke hageze ibikorwa by'isuku bakayavoma mu mwonga uri hafi y'ishure ndaruzaniye Berkimasi ashinzwe iby'amazi mu ntara ya Makamba Kamba amenyesha kwa makomine afise ubukene bw'amazi meza ariko yogoro na kibago mu gice ca kumoso kukata amasoko y'amazi hari co kimwe na Nyanzarake uwarongoye igisata c'amazi mu ntara ya Makamba ati kugira twemeze kwa amazi yashikiriye abanyagihugu nukatawoba akija kuvoma ku metero zirenga 500 ariko mu ntara ya Makamba ntiturabishikako ibituma amazi adashikira abayagenewe n'uburyo buke bwo kuyuba ka hamwe no kutabungabunga inyubako z'amazi hari nabonona ayo mazi bubakiwe
hari n'igihe usanga hariho ubugizi bwa nabi ugasanga abantu bariko baramenagura inyubako z'amazi ugasanga ivyo biri mu bituma naho amazi yari yashitse bigatuma amazi adashika
kunywa amazi mabi rero biratuma hagwirirana indwara zo munda nko kwivuriro ry'Inyange muri komine Makamba hasanzwe hari ubukene bw'amazi zimeza abapimwe indwara ziva kwisukurike canke kunywa amazi mabi basanze beshi bagwaye inzoka ibiharuro byerekana ko kubagwaye 685 bapimwe inzoka zo munda muri nzero na ruhuhuma 2023 abagira ku 652 bagwaye inzoka zo munda n'ukuvuga ibice by'195 mu ijambo ishira hamwe muzamakungu riharanira ineza y'ibibondo UNICEF rishikiriza rimenyesha ko mu mwaka w'2021 ibice by'142 by'abarundi bari bagikoresha amazi mabi 54% ntibari bwaronka amazi akwiye kugira bagire isuku aho babaye nayo 92% nta byankenerwa bari bafise byo gukaraba neza ibyo byunyugwa n'ibiza n'isibe byatumye inyubako 120 z'amazi zononekara mu bakogwa ko nubwo bukene bw'amazi harimo cane cane abigeme kenyezi kuko aribo baja kuvoma kandi bakavoma kure bigatuma bamara umwanya munini bari kurondera amazi akoreshwa mu muryango ku mukenyezi yonsa biragabanya umwanya wo konsi kibondo naco kikagira ingorane yo gufungura neza ishirahamwe UNICEF rirashima ariko ko leta y'u Burundi yongereza ku mwaka amafaranga agenewe gushikiriza amazi meza abanyagihugu mu neguro y'amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'2022-2023 akabangana n'igice kimwe n'ibice 70% nubwo ibyokogwa bikiri byinshi birenge yayo leta yashinze Jean Agbor aserukira UNICEF mu Burundi asaba ko uburyo bukoreshwa mu kugwiza amazi meza kandi akegera abanyagihugu yokongerezwa akagwizwa na gatatu akaronderegwa mu gihugu canke hanze yaco ho kwitabwaho kandi imigwi y'abafisa mikoro make abakenyezi abakumiriwe abateshejwe izabo n'abagendana ubumuga
Nchuti mukomeje gutega amatwi radijwi rya Amerika aha niho dusoreje amakuru twabagezagaho biseguraho ku nkuru twari twababwiye tutabashije kubagezaho muri aka kanya ariko turacyayibatunganyiriza neza irabageraho mu makuru yacu ataha bashimiye kuba mwaduteze amatwi mbararikira no gukomeza gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika biri imbere. Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri micro nawe abegeranirije aya makuru mu izina rya bagenzi banjye bose mwumvise. Ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.